mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibikibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema mbahayikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Nuko rero cisha Barundi kokuru tugira ni ku telefone cene nani jari kiyo nico ku telefone kitanditse. Ni bya bindi
uwo ni Annonciata Niyonkuru, Vice President wa Komisiyo y'amatora mu Burundi, aravuga ku mpamvu zituma urwego rwa Seni rutabasha gukemura ibibazo biboneka mu banyagihugu kuko abagize ingorane batazirugezaho mu buryo bwateganijwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo imvururu muri Kenya turayigarukaho mu kanya gato. Umuyobozi wungirije wa Komisiyo y'amatora mu Burundi arahamagarira urwaruka rufise imyaka 16 muri kino gihe gusaba karangamuntu kugira ngo ruzitabire amatora y'umwaka w'2020. Yabivuze mu nama n'abaserukira imigambwe abayoboye amashyirahamwe yigenga n'amasengero. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Icegera c'uburongo y'umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yatangaje muri iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro ku kiringo cyo kwiyandikisha ku bageze gutora cyageze ni kuva ku igerekerezo rya 8 gushika ku rya 17 kuno kwezi kwa kabiri turimwo. Naho abitavye ibiganiro bashima ko umurwi Seni uri kutera intambwe mu itegurwa ry'ayo matora yimirije bafise ivyo banegura. Icegera c'umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona Simbakira Etienne yashikirije ko hari ibitariko bigenda neza. Yadonye urutoke kuri kamwana wa mama kabaye mu itangwa ry'akazi kubagiye gukora iyandikwa ry'abageze gutora
cane cane hageze gutora babazogira rusansuma harabayemo utunenge rwose dukomeye mu ntara zimwe zimwe no mu makomira mwamwe sinzingira mwarabimenye sisi yarakora ikamanika intonde z'abazogira rusansuma bwaca ugasanga babimanuye rimwe kabiri hanyuma mbere twarabikurikiranye ugasanga sesi yaje gufashwa n'abandi bantu batari muri iyo hari haho vyabaye tukabona rero yuko arutunenge twosaba yuko umugwi Seni mwogerageza kabisa gukorana n'abajeje intwaro nabaje abantu banyu bo mu masepi n'amasesi bagakosora uto tunenge ntizosubiye.
Icegera c'urongo uyu mugwi Seni aremeza ko ivyo bintu bumvise bivugwa ahatari hake. Umufasoni Annonciata Niyonkuru yaneguye ariko ko abagize ingorane batituye inzego zibijejwe.
Twababwiye dute hokuru zirafise imisi zibajere mu misi ota byari byanditsemo uwo muntu n'ukuri akaba yavuye ko kuri uwo mutumba yarahavukiye canke haba bakazana wundi muntu avuye mu yindi ntara canke ku yindi korine nimugire ko kuri byihuta muba hasepi bacu natwe batuhansenye tumenye ico dukora bitarenze iki ya misi y'amarukuru. Nuko rero cisha Barundi hokuru tugira ni ku telefone sene nani jari kiyo nico ku telefone kitanditse ni bya bindi twagaruka ko ngo abanyamigambwe ngo bavuga ngo byanse bakabivuga ku maradio atacanditse cyatombye muri sene none twa tureta gute ikintu kiriko kiravuga ku maradio.
Ikibazo cyo gutanga amakarata karanga muntu kubageze gutora naco nyene cabajijwe muri iyo handahana y'ivyimviro abavyitabye bashikirije amakenga kubijanye n'abafite imyaka 16 muri kino gihe nimba bazandikwa kugira bazotore mu matora ya 2020.
Muravuga yuko mbere umuntu asomera hari yarabibona ko muvuga yuko amatora turi ko turategura arayo mu uyu mwaka no mu 2020. Akabazo rero mfise nakabana bafise nk'imyaka 16 muri mwaka ntibazoto ariko mu 2020 bazoba bakwije 18 bazoto none ko badafise karanga muntu bazota niyihe dokima yindi tegekanije abo bana bazokoresha.
Umufasoni niyo nkuru icegera c'urongoye umugwi Seni yatanze umuco kuri ico kibazo cakaranga muntu kuri aba bafise imyaka 16 muri kino gihe.
Rero Seni imaze kuvugana n'inzego zitwara igihugu tukabona yuko twogerageza dikote technique tukandika abo bantu bazotora ubu n'abazotora muri 2020 tukabatora bashize hamwe mu mashini imwe hanyuma bazakwije imyaka 18 muri 2020 tukabatreta ukundi n'abato bari bagakabuse neza bamenye yuko iyo rusansuma izohera ku mwana afite imyaka 16 mugabo cyo kwiza imyaka yo gutora muri 2020
bamwe mu banyepolitike abo mu mashyirahamwe yigenga n'abanyamashengero ntibasize nyuma aho ubwigenge bw'imirwi ijejwe amatora mu ntara bugarukira bavuga ko hari babura matari batorohereza abarongoye imigwi sepi bagasaba ko hugira igikozwe icegera c'urongoye mu rwihu gihugu ujejwe amatora yishura kwaho byo babimeze uko byo hagarara Anonsiyata niyo nkuru akavuga ariko ko igikorwa c'amatora cega umurundi wese muri iyo nama hatangajwe ko ibibanza byo kwiyandikishirizamwo ku rwego rw'igihugu bigera ku 3,828 bigizwe n'ibiro 11,583 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Kenya nyuma yuko Raila Odinga utavuga rumwe na leta arahiriye nk'umukuru w'igihugu mu duce tumwe na tumwe tw'umurwa mukuru wa Nairobi, habonetse abantu bagiye mu mihanda kwigaragambya batwika amapine abandi barasahura. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Miguna yahagarizwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyiri wa gatanu. Uwo mugabo yita General Miguna ari mu bashyigikira urunani nasa rukuriwe na Raila Odinga. Mbere no ku munsi wa kabiri aho yarahira mu kibanza cyitiriwe Uhuru Park yari mu bahagaze iruhande ya Odinga, Bwana Miguna yemerera ko ari umujenerali w'umuhari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitiriye National Resistance Movement NRM cyangwa umuhari w'igihugu urwanya ubutegetsi. Uwo mugabo buyagirizwa kurahiza umukuru w'igihugu atemewe no kuba mu mugwi leta yagize icyiro mu gihugu. George Kinoti, umuyobozi w'igipolisi kijejwe amatohoza, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu ko inzego z'igihugu zijejwe gukomeza no kubahiriza amategeko zidashobora kwihanganira na gato Miguna mu gihe we nyene yitaziriye umujenerali wa NRM. Yanavuze ko Miguna yemangira ko azohamagarira Abanyakenya guturira amafoto n'ivyapwa vyose biriko Perezida Kenyatta iruhande yo kwemeza ko yasinye ku ndahiro ya Odinga yita Perezida. Ihagarikwa ryiwe ryatumye mu duce tumwe tumwe haba imigumuko muri Nairobi. Abarundi twavuganye badusigurira ivyo babonye.
Nahitwa Kigira, ahabonetse no munsi abazirutse baturira amapine mu mabarabara n'urujya n'uruza ku barusa n'urwahagaze. Ubwo natwebwe rero birahiza bikadukora ko kuko nidweza ngo tubandanye imirimo yacu. Ndafite utuntu ngenda ncuruzagiza, ubwo rero ndadukura mu mujyi wa Nairobi hanyuma nkaducururiza hirya gato mu mujyi wa Nairobi nyene. Aho nca rero niho uno munsi hari habereye imigumuko. Uca wumva yuko umwanya watakaye byasabye ko mbanza gusubira inyuma ndarorera kugira ngo ibarabara rishobore gutongana kashobore kurengana.
Aho twari kuturaca aho bita Jamhuri Estate twabonye ugwaruka rw'imisore bari mu ibarabara bitwaje amabuye mu ntoki. Ubwo gwaruka guhagarika imiduga bagaca binjira mu modokari, binjiye bagaheza bagatangura gusaka, baca batora amatelefone y'abari muri izo modoka bakarondera cyane cyane n'ibintu byitwa ko bifite agaciro nk'amafaranga bagaheza bagaca babitwara. Indi rero twabonye giteye ubwoba nk'abantu b'abafasoni baba bari kubagenda n'amaguru, ubwo gwaruka gwaca ruhagarika ugaca rubaka amasakoshi ajya amasakoshi ngendanwa y'abafasoni. Hari abafasoni mbere bavuga iby'induru bararira mugabo umva ntibagira ubatabara.
Bavuga ko byabibukije ivyo babonye mu gihugu cabo 2015.
Byatwibukije n'ivyo kahise kibujumbura, ariko ivyo twabonye itandukaniro nuko mu Burundi ivyo bita imigumuko bayita imigumuko paisible, n'ukuvuga yuko abantu bakubitwa canke ngo bize mu buryo twabonye kuko ngaha bigenda birateye ubwoba.
Turazi ibi by'imigumuko ikivamwo icavuyemwo nuko benshi muri bene wacu bataye igihugu bakomoka. Ubwo rero tubibonye mu gihugu twahungiyemo naco n'ukuri twebwe umutima wongera kuraho katukibazo tutibidusanze. None iyo twaroye mugabo nyene kubera ko ibujumba twabibayemo turaza tukamenya uko twinyuranganya naciye nkoresha ko nakoresheje kugira ngo no mu bujumbura ndabuvemo
uwundi nawe ati Afrika nimwe
genda rimperereye mu kibanza cyaho bita Adam hafi y'isoko yaho bita Adam ubigitangura genda gifona abantu kugwa abaza biruka bashumushye batambabuye abizarizo ko twariko tugakubiko tukanga mu nipasi kamisiyo ibizari bityo ngo bakubujyo bace tugira ikino kwitama obvious venir ibuka ibintu byatubaye ko umusabaye mu ngamu Burundi kasereka yuko menga Afrika ni imwe cyo twabonye mu Burundi aho abapolisi bahangana n'abanyagihugu wagenda i Nairobi ugasanga nuko bimeze wa Kampala ugasanga nuko bimeze haba muri Congo urabona kumenga itageza neza Afrika idasikanye muri imyaka
Haila Odinga we n'ubu ntakurwa ku ijambo arahira karengwa ko atazopfa yemeye ubutegetsi buhari ubu yabishikirije mu kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku mugoroba
either we are living under this constitution or we don't and we can go each one of us our own different
ways agira ati dukwiye kumenya niba twubahiriza ubwizwa nshingiro ryacu canke naho tubireke umwe wese afata inzira yiwe yishakiye aho naho ntaco byoba bimaze kugira leta ugihereta ubwayo iho nyambwe ubwizwa nshingiro n'andi mategeko y'igihugu ndashobora kurahira mfashe bibiliya kwibiharuro vy'amatora yo kuwa munani ukwezi k'umunani umwaka uheze kandi ayo n'amakuru y'ukwizerwa ukuntu abanyake nyabatoye birerekana neza ko twatsinze ayo matora hanyuma jibiri iratsindwa rero ntitugiye kwemera gutwarwa na jibiri twatsinze mu matora niyo mpamvu nshobora kuvuga atabwoba ni nacyo gituma mvuga n'ingufu zanje zose kuko nzi neza ko natsinze amatora ku munsi wa gatatu TJ Kajwan umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga yarahije Odinga yari yahagaritswe n'igipolisi yarahije rimwe gusa mu gasho arekurwa abanje kuriha ihadabu ry'amadolari 500 hagataho televiziyo zitatu zerekanye ikibiriraho irahira rya Odinga n'ubuzi yacubugawe urwego rw'igihugu rucungera itangazamakuru kuri uyu wa kane rwavuze ko ingingo yo kuzugurura izofatwa na leta Eroje Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho inkinamico muri kirukuri dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri La Benevolence
Uheruka muri murikirukuri.
Tena ngomura ku akira yo sharika kufitina. Ahubwo kuraho ni hake n'ukwinda ngo dusanga ni ngoho. Ubu nta kufitina. Ni gufata ngo itegure intambara. Abanyibwo ni badutera tubivune.
Muhungu. Je waho ni turi kumwe.
Ye? Utiga funde. Akira yo ngo.
Ikaje nama zikukubwira ko atankunku na.
Ko ari byo rero nanje waze kwakira inkongo dufashe rugamba. Njaje rivuka byose. Rabwa bwa tubwose twaje kwiba hakugira rusange.
Oy oy.
Reka mama kare abandi bose bende wati ninde babwira yuko uri kindi. Ninde babwira yuko gusika gukorana n'abanyabwo.
Asindi.
Dore ngore.
Ibintu byagenze
ibindi ukeneye gutohoza ni bizabyo byose birakwiye
ugambire ho nta na kibe cerekana ku mwango w'ibiro uba warabomowe
John nizo mwango ni wabomowe
sinobesha no kuri nta wabomowe mwango canke basi ko wumva tubwire ko hari wundi muntu yo afise urupfunguruzo rw'ibiro vye yibo
jewe nyene vraiment ah aussi même aussi nobesha
ah sinobesha ubindi turondera n'ibikorisho kugira ngo dukingire n'ibisigaye impfunguruzo z'ivyo biro nge nazo twaye unyene wesha
John John désolé vraiment je ne peux rien pour toi
Monica Monica Lukuri
uruko ho bitwe asize ngaho kiri urusangara no bapfuye mu ngo wanje iyo nana kuwakira naho abandi bari guca banyakiriza muri cyo camanyabuko
ya nase ndewe
Nadia uti kukuri kinga wewe
Hano wabizindukiye chef
chondo nakibuse ngo murondere kinga genda subira ku kazi genda genda
dusubire ku kazi kare tuje gukura
kirejone
nega washa
genda nakende uwa
tuje gukura
ngo mave mu kwa mu mporero nkanje genda ndabasaze mu genda
jondo oya nokuri
cyiza wadukoriye ukadukura mu gashomeri karaho igihe bari batwivye ubwato oya twari twaburaniwe nta wo kuheba nokuri em
rekari kari
oya dukuye nyene nokuri chef ntwaraga gute kugushikira kandi uri mu ngorane
eh none gajo byagenze gute ko twagiye twumva ngo bagukuye ku kazi twese tukagwa mu gahunda
reka sharika reka
umvira ni cyondo nawe siko barenganye nyene
reka sharika
aha rero nyira kazi ka hagaze nye pepe
basha Itimo kunyaka imfunguruzo z'ibiro.
Aho.
Yasohora nk'akayabukije mu nkono.
Akayaba. Ndeke kigabura za munyanga yacu. Usaga gomba kwashira urya mukobwa wiwe Alice nta kindi. Hagi narayonye neze ko gukoresha.
Ntangwa kwibwira ibyo mutazi.
Eh byabaye byarabaye. None agukura kuberi. Mwishonje kazogenda kurenganije go tuvyemere.
Reka basha byihoze. Mwebwe ibyo ntibibara.
Tuvyihoze kandi urengani.
Ngabo je n'ubu sindavyumva.
Je nanje sindavyumva.
None nyine yaradutse ngo taka kazi karahagaza tacha kwagiriza.
Kumva ko umuntu ko nyene kabisi
kabahungu. Aha je nagwe mu mutego.
Umutego? Urumva.
Aho.
Sinzi umuntu yinjiye mu biri wanje. Yiba amakontra y'abafurniseri. Basha barabindemeka ngo njewe. Urumva? Data wanje ngo ngomba gusenyura izine. Uwo ni gasore nta wundi.
Oya. Ubize ko ari we?
Niwe nyene. Undi hore yinjiraga mu biro iwawe n'indi.
Ego nivyo.
Undi hore njya mu biro tari gasore.
Gasore mu biro wanje yinjiye mugabo.
Nta wundi.
Abandi baba bahinjira.
Je nama nababwiye kabisa kandi simwe ntumushaka kumva.
Ni gasore.
Mugabo mugabo jo mbe nka kibuse.
Oya 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 vrema aho twumvikana. Ubakoze mirongo bakora ngaha kuri izine. Oya nawo cyayemeza ngo ni gasore atatawa mufashe. Oya ashobora kuba gasore.
Ye.
Birashoboka nkuko ashobora kuba ari n'uwundi yahinji.
Ushima ari gasore. Nuko ntiharose kazi ngaha nyine. Ntibyumvikana. Yarafise imisi ari kuri misiyo. Hamwe nibona ko ari kuri misiyo mwibye.
Ari kuri misiyo
nibyo. Hagwe mwese ndabumva. Yo ni bawumva. Haje nta wundi ni gasore. Uje mu kongonye ni Ini nak kita mufang kacau sih dah ham. Abu ingat tu kita tu kita mukosori jambka. Jamu himbi. Jadi anda zibu.
Oh ya. Genzabu.
Ya. Rekan.
Abu mukosora na biri mu.
Oh ya. Oh. Anak genduk.
Oh. Anak giri. Zabu tamu fashi.
Oh ya mungkin sih kanji. Abu genduk konyen.
Mbiza kibus.
Bika aku umf. Abu genduk konyen.
Kona jadian jamu sih. Ego. Izo gukoresha igikenye wapi kugenza ibintu ubukebo.
Urajyo niruka no gukarenganyo. Hama duhore. Ntidushobora kubyemera.
Muganga! Muganga!
Nuracha, Nura! Nuracha!
Nijibuwasi, Muganga!
Nuracha!
Hawa nijibu wa yama!
Muganga ya uzeko naje alimulikoma! Niafuye!
Kanafuye! Kutu kwa kitimana! Tuka mushikana kwa Muganga, Nura!
Bandeke basi ninge kumuraba!
Habiweze kanu, Nura! Habiweze kanu ingie!
Kuda kwa uinjira, Nura! Iba kwa uinjira, kwa uinjira muli hayani masu! Leka turi! Dire,
oh, Senhor, na comba,
Nora,
na jasiku.
Nora, umva, Nora. Na dia ata kufa, ba infime ba pakoto bugo ni ba expert. Para tavura.
Na kuna tia bu expert uko, sasa mbona watuambie kitu? Mimi hata tu watuambie.
Hapana.
Angali mkoma vraiment. Simplement na dia alishakufa. Mwanakufa tu kutuambia ukweli.
Hapana Nora, hapana Nora.
Kufa. Eka tukumvikane. Ni mukanye nduru bashaho. Turindi cyabaganga watubwiye. Ni mwivuye ko batoje gutera indunga muri koridoro.
Kweli, kweli muhehe. Nasema kweli.
Fungua tutazame, wote tutapaswa kuona.
Apo nabo baraturenze nduru. Misi wazwaneza mafoza. None kubido gira kibari kukazika habo. Jewa ura rangato. Ahurero bajebile kuza makofero. Ngore kwa saki vizyo wa saka. Netu uzi vizyo wa rimu.
Ewe mafoza.
Aliko kayemi. Nona huli uonuma.
Bika banuma haba emi.
Oya bara henda bandi. Tenda bazi none kamana yanje yibwanisho byinjiye gutenga hamwe kandi ewe turi yambitsi baramana yanje turi yambitsi baramu bantu
kazubana
bureka kwigira kitazi ngo nigira kitazi nigira kitazi gutega amafa
kebwa abanyarirwa bimpunzi twigorewe turajushinga no kurondera ibigwanisho yamara yemwe boshaka boja kurondera muri bajya nyene bene wabo
mama mafoza Mama mafoza ubugira utangure barabanyabuga abantu naso
jewe ndakubwiye ko bijya byose arabanyabugo baraye bahatswe kuduswira
emwe ntabanga rikirimwo mafu byose byamenyekanye kujya nko yaturikiye mu ihema kwa funde none ivyo byabanyabugo byo bijemwe gute
none kajya gakotori Nadia siko kari kabizanyeho amenyekanye reka reka shaho gufundere yaraya cite kwicumu
ndeka none Nadia uri kuragiriza warabonye abitsanye
nge rero tangure guhari
ngo ntangure guhari
cewe rero hari abamubonye injiye mu ikamba afise ubuntu mwigunira babimbariye
abo bamubonye nibande kamafu wobereka
kajya gakoga Nadia nakagesera ni kama neko kajya gakorana n'inkozi zikibiza abanyabugo sije gitumona kanse no kuza mu bandi ngaha mu ikambi kakaguma mu banyabugo wagirane kuberi
ariko kamafoza none kuba bamu banyabugo nivyo bica bituma kike inkozi yikibiga mafu
umpiriza ari kubwira
umpiriza ego vuga
ariko baratwigiritsa bajya police nibakubaza uko byagenze utubabwira ko ari Nadia yari yazanye ibigwanisho ngo aduturitse anirakinga abari we bitana
utingwe kima
uko nyene
ndakujewe yamara nyene nuba ukembeshera abantu
uzo bubeshe gute kandi jewe nakubwiye ko mfise ibyabona je mafoza ndabeshe wowe uje kuvuga uko gusa hanyuma tubiremeka abanyabugo
emwe je nje kuvuga neza uko ibintu byagenze nta binyoma nja kuremena nyaje kazuba ndemeke ntibishusha abantu oya em
hanyuma rero natwe dufise abatwa
oya
wowe umvu umutware wahe udashobora no guhagararira buro bwoyo umutware wahe uragapfuda twayo
bagahunga none ko wumva wewe ntiwogenda ukabibabwira wewe data wanje wemeza ko ufise ibyabona
tuzopfuka
kunze bigikino muri kirikuri gatugarukiritse ngahe izinkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo tubandanirize kunererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe
Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kukabi wabo wamuremereye ngo ntakundi yari kugira niho muvyumva gute
uyu munsi duhere kuri Joel wibwagiriza ibitezi mu ntara ya Ruyigi anegura inyifato ya Funderi ngo kuko naho yoba ari umubyeyi canke umwubahwa niyo gutuma gusesa amaraso ngo wemere tuba dukwiye rero kubahana mu budasa bwacu niyo Ngabo Vital wo muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba agira ati Funderi ntiyari kwakira inkoho yitwaje ngo nabi waba muremereye ahubwo niwe yari akwiye guhanura bagenzi we akabereka ingaruka mbi zo gutunga ibigwanisho mu gihe yipfukamiye Siriyake y'umuhinga muri commune Buhinyuza agira ati Funderi yafashe inzira itari iyo ngo ari gufuma yemera bakamuca mu muryango ngo umuntu rero ntiyobona uwe wabo ngo nuko yituye mu muriro ngo nawe aheza witemwa anita w'imakebuko igitega nawe nyine aranegura inyifata ya Funderi ngo niyo kwitwaza ko yemeye gufata inkoho kuko abi wabo bamuremereye ngo naho boba ari abiwanyu ntibobashigikira mu makosa ngo kanatsinda barayamaze bati umwansi agutekesha inkono y'ikibi yamara gusha akayigutana ngo guheza kugoka ibigori bikera tugume mu ntara ya Gitega muri commune Buraza aho iteriteka ahantu agira ati Funderi ntakwiye kwitwaza aho basangiye umugwi ngo ntiyarakwiye gukurikira nk'intama ngo ahubwo akwiye kumviriza impanuro za Nadia tubandanirize ku banywanyi bamurikira ukuri bacishije ubutumwa ku muhora wa WhatsApp aho twavuga nka Hosenini Baruta w'Igitega agira ati Funderi yarakwiye gukoresha ubwenge bwiwe akibuka ko n'ivyo bigwanisho yemeye gukoresha bishobora kumuhitana nawe Khayisa Nishimwe nawe nyene agira ati Funderi yarakwiye gusubiza ico kigwanisho ngo kuko havuga ngo nabi wabo bamuremereye giha zofatwa nta numwe azokwemera kuja mu kibanza ciwe Elvis Imwaro nawe ati Funderi ntiyitwaza biwabo kuko bakujanye mu nzira idashika urabankira niho ubugabo bubonekera Edmond Amos muri kaminuza y'Uburundi nawe ati Funderi yarakwiye kwanka gukora ico cose abona ko ari kibi akimvira kuri kazoza kiwe nakabandi turangirize kuri aba banywanyi bamurikira ukuri bacisha ubutumwa bwabo kuri ubwa rwacu rwa Facebook turavuga nka Johnson Dayikeza yagize ati Funderi nta mpamvu yari gutuma atori inkoho ngo nuko yaremerewe nabo mu mugwi wabo ahubwo yarakwiye kubaza umutima akamenya ko bidakwiye gukurikira ivyimviro vy'abandi utabanje gushishoza ngo kuko usanga wononye ivyo bibaza kuri kuragwanira turangirize kuri Claudine niyo ncuti agira ati Funderi yari kubanza kwiyumvira neza ntiyari kwakira iyo nkoho ngo nuko babitwe bamuremereye ngo Funderi nakoresha ubwenge ariko kwama ahatirizwa gukora amakosa yumva impanuro za Nadia uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo kugice muhejeje gukurikira akabazo naka naho Nora yahora yizera abanyarusangi kuva haboneye ibyashikiye Nadia byamuteye ubwoba none atanguye kwikeka umunyarusangi wese mubivuze kwiki ukaba wifuza kwishura kuri ako kabazo rongi kutumwa kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa 903 canke 75 88 905 eka no kuri uwo wese yifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungi ku butumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheza rongi ico gikino kundwi kundwi turangize rero tubibutsa ko cari gice ca 532 muri gwa rukurikirane w'igikino muri kiri kuri murakoze nahuta
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri hajijwe rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na Benevolentia
barakoze cyane bagenzi bacu wo muri la Benevolentia batugejejeho inkinamico muri kirukuri kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeyeho kandi mbararikira amakuru yacu ataha yo mukanya isamuganije z'umugoroba. Mugire umunsi mwiza.